Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Jeffrey Katia Here uyavugwa muri Afrika. Umunya politiki atavuga rumwe na leta ya Sao Tome Vila Nova yaratsinze inchuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Carlos Vila Nova yari umushikiranganji ajejwe inyubako muri Sao Tome yatsinze ku majwi 57 n'ibice bitatu kwijana cyabitabiriye ayo matora, mu gihe Guilherme Posa da Costa yarashigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi we yaronse 42 n'ibice 86 kwijana by'amajwi. Vila Nova wafise imyaka 79 muri iki gihe azosubirira Perezida Evaristo Carvalho yahisemwo kutarondera ikiringo cya kabiri cy'imyaka 5 cy'amabanga y'umukuru w'igihugu. Sao Tome ibonwa ko ari akarorero keza ka demokrasi mu kigobe cha Guinea. Muri Afrika kandi, Saadi Kadhafi, umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze atwara Libya, yarabohowe ejo ku munsi wa mbere. Leta afata kibanza ya Libya yabitangaje ejo ku wa mbere nyene. Saadi ubu afise imyaka 47, umuhungu wa gatatu wa Kadhafi yarekuwe inyuma y'ingingo sentare yafashe haraheze imyaka itari mike. Bimenyesha makuru bitari bike muri Libya byavuze ko aza yaramaze gufata indege yihuta aja muri Turukiya. Ubutegetsi bwa Libya bwatangaje kandi ejo ku munsi wa mbere ko harekuwe n'izindi mbohe zirimwo wahoze ajejwe iperereza ku ntwaro ya Kadhafi, Ahmad Ramadan. Umugwishiramwe mpuzamakungu ONU muri Libya wavuze ko iri bohorwa ryabo bahoze mu ntwaro ya Kadhafi ari intambwe ishobora gushikana igihugu ku bwiyunge.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu muri Afghanistan, abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye barasubiye gutangura kwiga ejo kuwa mbere inyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi. Mu mashuri amwamwe abafise igitsina gore baratandukanijwe n'ab'igitsina gabo hakoreshejwe ibitambara binini canke ibibaho bibatandukanya mu isomero. Ibibera mu makaminuza n'ayandi mashuri muri Afghanistan biriko birakurikiranirwa hafi n'ibihugu rutura. Ni nka kimwe mu bimenyetso bizokwerekana by'ukuri ivyubahirizwa ry'agateka ka bakenyezi muri iki gihugu abatalibani baherutse kwigarurira. Bimwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi byavuze ko gutanga imfashanyo no kwemera ubutegetsi bw'abatalibani bizokwisunga ingene batwara igihugu, harimo nuko bafata abakobwa hamwe n'abakenyezi. Abatalibani muri Afghanistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko baganiriye na Pakistani ku gucungerera hamwe umutekano, harimo n'ingingo zikenewe gufatwa ku mbibe z'ibyo bihugu bibiri mu kugwanya abaja gukora iterabwoba muri Pakistani. Intumwa za Pakistani zari zirongowe na General Faiz Ahmed, umukuru w'ikigo kijejwe iperereza. Mujahid yavuze ko abatalibani babemereye ko atanumwe azokwemererwa kuzokoresha ubutaka bwa Afghanistani mu kubangamira umutekano wa Pakistani. Mu gihugu cy'Ubufaransa, Umufaransa yabaye rurangiranwa mu gukina amareresi cyangwa sinema, Jean-Paul Belmondo yitavye Imana afise imyaka 88 y'amavuko. Urupfu rwiwe rwemejwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umushingo manza wiwe inyuma y'imyaka 50 yaramaze muri uyo mwuga. Jean-Paul Belmondo yakinye amasinema arenga 80. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanditse kuri Twitter ko Belmondo yari itunga rikomeye ku gihugu kandi ko Abafaransa bose bamwiyumvamo.
Aloyce Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ku murongo wa FM ku ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 mirongo itatu n'imwe na metero 41 ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turabanza ariko muri Guinea aho abasirikare bahiritse Alpha Conde ku butegetsi ejo bakoze inama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo impuguke mu bya politiki zirasesengura ibibera muri icyo gihugu
byatwawe n'Abongereza ibihugu byatwawe n'Abafaransa uyu munsi usanga hariho ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa bikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze
uwo ni Frederic bamvuga inyumvira impuguke muri politike n'imibanire y'ibihugu wigeze kuba vice president wa mbere w'u Burundi naho muri Tanzania abana b'impunzi z'abarundi barenga 1500 batangiye gusubizwa mu ngo bakuwe mu byaro bari baragiyemo amakuru arambuye ni mukanya turabararitse Ishyirahamwe Save the Children rikora ibyerekeye uburezi mu nkambi y'impunzi z'abarundi irinduta muri Tanzania ryatangiye gusubiza mu miryango abana bagera ku 1500 batorotse inkambi bajya mu byaro bitandukanye inkuru ya James Jovin umunyamakuru w'ijwi rya Amerika urinduta muri Tanzania
Umuvugirizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta Bwana Jamal Abdalla mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi muri zo harimwo ubukene mu miryango
katika kipindi cha mwezi huu tuseme
muri kuno kwezi turimwo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye
bijiji semu yote ambapo watakapo kuwa sisi tuko tayari kufika mradi tupate taarifa kutoka kwa hao watakao kuwa tayari kutupa taarifa ambao ni wa Tanzania
bamwe mu barundi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'inji ya Amerika bo bavuga ko abana benshi batoroka inkambi biterwa n'imfashanyo zidahagije baronswe muri iki gihe
no kuvuga ko bibana n'uburyo babona muhira bameze neza kugira ngo babeho canke bajye no kuvuga umwana amaze kumugihe amaze kubona ko muhira atankoni iri kuziko atavyo havajya atagerageza kuza mu atagerageza kuza hirya no hino kugira ngo arondere ibyashobora kuba yorya byashobora guhambya byose
umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nawo gacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura
no kuvuga ko ikenshi bivana n'ubukene bw'abavyeyi atatse bafise bigeza ko no kuvuga uzosanga kase umuvyeyi nutwa pokeye bivanye n'ubukena afise arasura kutatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu yitwa umufasha ukasanga ingenzi za Kenya mu rugo abandi nabo kense uzosanga ari abantu b'imboregwa uzobasanga mu birabo kense uzosanga abantu bakunze intu z'imigorigori no kuvuga ko amaze kuronka ivyo vyibiribwa vya pokeye acagurisha kugira ngo agende kunywera inzoga injya muhira zikatazikena
hariho n'ikindi kintu regishasha cadutse ngaha mu kambi cy'abana bazimira ariko nta vyemezo nyezi naturaronka navyo nyene igipolisi cyagikwiye kugira iki gukora kikaraba ukaricho kwibi amatozo kikayakorera ko kiraba ko arivyo cyaje ko atarivyo kandi barabana nyene bakiri bato bato bari munsi y'imyaka 10
mugihe shira hamwe Save the Children irimo gufasha abana abo bandi barundi batuye mu nkambi basavye uko amashira hamwe atandukanye mu nkambi yofasha n'abavyeyi akabaronza ifashanyo zihagije cyibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye
leta ya Tanzania rero nitetsure kuko tuyunga muhambi abandi bakaja mu boyi iyo mu bisagara abeshi bamaze imisi batoroka twasabye leta nk'umuvyeyi
icyo twasaba rero twasaba UN umuvyeyi wacu arabe ukuntu byogenda nirabe ukuntu yotu ukuntu yobigenza hazogera igihe nabandi bazoze barapfiriye kubwo kubwinzara bagenda kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati barabe ukuntu babaho mugabe ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane
ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko uko umwaka utashye rifasha abana bashika 900 mu bijyanye no kuronswa ibyo kujya imyambaro n'ibikore ku ishure ariko hakurikije bitegire bitangwa n'umuvugirizi umuvugizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga ibihumbi indwi bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi kuva mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuve muri Tanzania tujya muri Guinea habayoboye kudeta muri icyo gihugu bahamagaje ku munsi w'ejo abaminisitiri n'abandi bategetsi bakomeye ba leta mu nama yo kugerageza gusubiza mu buryo ibintu abakoze kudeta kandi bongeye gufungura imipaka yo ku butaka no mu kirere bari bafunze ku cyumweru. Inkuru y'ijwi rya Amerika turagezwaho na Temistocle Mutijima.
Aba basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uyu wa mbere mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta. Abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Dumbuya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Abahiritse ubutegetsi banatangaje iseswa ry'izindi nzego z'imitegekere, byitezwe ko kuri uyu wa mbere bagira byinshi batangaza ku bijyanye n'aho berekeza igihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga ariko rigasanganizwa ibyishimo mu murwa mukuru Conakry. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020 ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongerewe ubukana n'icyorezo cya COVID-19 igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. Kugeza kuri uyu wa mbere nta muntu wari wagatangajwe ko yaguye muri iri hirikwa ry'ubutegetsi, nubwo ku cyumweru mu gitondo hari hakomeje kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda mu murwa mukuru Conakry. Nta kibazo gikomeye cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira uyu wa mbere. Nirindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Kugeza ubu bakizigenza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea nta gifatika baratangaza ku byabaye. Icyakora impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Konde yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga.
Urakoze Temistocle Mutijima, reka mugenzi wacu Edi Rwema akwakire atwibutse by'ingenzi byaranze igihugu cya Guinea kuva kibonye ubwigenge.
Tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi 1958 nibwo Ahmed Sekou Touré yatangaje ko igihugu cye Guinea kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya kamaramaka yanze ko igihugu kiba umunyamuryango mu ishyirahamwe ryari rihuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi 1961 Sekou Touré yatorewe kuyobora Guinea. Mu gihumbi 1967 igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosiyaliste. Sekou Touré wayoboye Guinea imyaka 26 yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu, ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga 50,000 nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abandi ibihumbi bahunze igihugu. Tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1984 Sekou Touré amaze gupfa, itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Lansana Conte ryafashe ubutegetsi. Mu mwaka w'igihumbi 1985 Conte yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu mwaka w'igihumbi 1996 yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikare. Mu mwaka w'igihumbi 1993 Conte yatorewe kuyobora igihugu, nyuma yongera gutorwa kabiri mu matora atarigeze yitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2007 habaye imyigaragambyo ikaze mu gihugu yatumye ubutegetsi bwa Lansana Conte bukoresha ingufu zidasanzwe mu kuyiburizamo, byaviriyemo abantu barenga 180 kuhatakariza ubuzima. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2008 igisirikare nanone cyafashe ubutegetsi ku ngufu ubwo Perezida Conte yari yitabye Imana azize uburwayi butamenyekanye. Yapfuye afite imyaka 74. Ubwo Kapiteni Moussa Dadi Camara yahise afata ubutegetsi. Mu kwezi kwa cyenda 2009 igisirikare cyarashe mu baturage bari muri stade aho abatavuga rumwe na leta bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abantu 157 barishwe, abagore bagera ku 100 bafatwa ku ngufu. Mu kwezi kwa 12 Camara yaje kuraswa mu mutwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurinda. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2010 Perezida w'agateganyo Sekou Bakonate yasinyanye amasezerano na Moussa Dadis Camara yakurikiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu. Tariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 Alpha Conde yatorewe kuyobora igihugu. Konde yaje kurusimbuka ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2011 ubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwe mu mujyi wa Conakry. Ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2015 yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri mu matora yaranzwe n'urugomo, benshi bemeza ko habayemo no kwiba amajwi. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 muri iki gihugu cya Guinea hadutse icyorezo cya Ebola cyahitanye abantu barenga 2,500. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2019 hatangiye kuvugwa amakuru ko Alpha Conde yifuza kwiyamamariza manda ya gatatu. Ibi byakuruye imvururu n'ubushyamirane mu gihugu byaguyemo abasivili bari mu myigaragambyo. Tariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020 nibwo hemejwe itegeko nshinga rishya ry'igihugu binyuze mu itora rya kamarampaka rititabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iri tegeko niryo ryemereye Alpha Conde kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Alpha Conde yemejwe ko ariwe watsinze amatora tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2020. Abo yarahanganye nabo barimo Selu de Lane Diallo banze kwemera ibyavuye mu matora.
Tukivuga kubera mu gihugu cya Guinea, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhanga mu bya politike n'umubano hagati y'ibihugu, akaba yarigeze kuba vice perezida wa mbere wa Repubulika y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi. Ku murongo wa telefone aratangira avuga uko yakiriye ibyabaye muri icyo gihugu.
kudeta di kudeta muga na basirikare bafashe ingingo yo gutembagaza ubutegetsi bakabutembagaza babanje gusenya ibwirizwa shingiro hari iki kibazo gihari kandi cyerekanye no mu bindi bihugu harimo no Burundi nuko ari gusenyura ubutegetsi kubera umukuru w'igihugu nawe aba yavuze ati nanje ndashaka manda ikurikira mwabitemewe n'amategeko bigatuma abanyagihugu baca barakara hanyuma rero abasirikare nabo bakaza gufasha abanyagihugu niko twabibonye kandi kimwe kiratutangaza nuko ejo bundi muri Mali harabaye amakudeta muri Chad haraba kudeta mukuru w'igihugu arapfa hanyuma mutwe abyumvise rero ngaho muri Guinee Conakry umuntu agaca yibaza ati none ibyo bintu bisigura iki
muravuze ko ibyo bibaye inyuma ya kudeta mubuze zibiri zabaye muri Mali no muri Chad kaba bibaye mu kiringo nk'icyo umwaka umwe umuntu aravye ni kudeta yabaye muri Guinee ibyo bivuze iki kuri demokarasi mu karere ko muri Afrika mu burengero no muri Afrika muri rusangi mu gihe twaduheje kubona inkuru nziza muri Zambia ubutegetsi bwashikirizwe umuntu atavuga rumwe na leta umunyapolitike mu byari bitanze kize
icyo umuntu ari bivuge ko nuko izo kudeta muri ibyo bihugu bitatu ibyo bihugu cyo bihuriye ko byose byatwawe mu bukoloni n'ubufaransa gushika ubwo kandi bya faranga rimwe sefa iyo bari bagikoresha urumva rero bibaye muri Zambia Zambia ni igihugu cyatwawe n'Abongereza uburyo rero usanga ibihugu byatwawe n'Abongereza ibihugu byatwawe n'Abafaransa uyu munsi usanga hari ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa gikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze icyo nicyo gitangaje mugabo kandi umuntu akibaza ati kubera iki muri Guinee narakurikiye ejo bundi amajambo uyu president Kondi yashikirije ari muri Guinee nyene n'ikindi gihe yari ubufaransa yarerekana neza avuga ati twebwe nimutureke ibihugu byacu bitunganye uko tubyumva mutirye kuza muratuvangira nimureke Afurika yigenge nimureke Afurika itunganye ibihugu byayo mwe kuza murivanga mu bintu by'iwacu baza ko ariryo jambo ari parazira
kuba hari abavuga ko president Conde yasanwa werekeje amaso cyane ku bihugu by'Ubushinwa, Burusiya na Turkiya kubijanye ni nyungu z'ibihugu by'ibihangange hari nk'u Burundi ufise mu nyungu muri ico gihugu na leta zunze ubumwe za Amerika ko ni igihugu gifise amatungo kama akomeye yo mu butaka mwibaza ko hariho iyo mikino hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange ishobora kubira inyuma y'ibiko biraba canke n'ingingo gusa yabo basirikare
akivyemeza mfise ariko gihari nuko ndavye ibiba byabaye muri Kongo kabona abashinwa ariho bari kabona uyu munsi ariko arimba ubutaka kandi amategeko bakoresha bacugaruka rero ngaho muri ibyo bihugu Afurika y'uburengero nibaza ko harinda kuba hari ibibazo bijanye n'ibyo by'ubutunzi naho bitavugirwa hejuru kandi iryo jambo avuze ati jewe ndakeneye ko mu Gifaransa fero cordon umbilical ni ukuvuga ikintu kidufatanya n'ibyo bihugu byadutwaye igihugu cy'ubufaransa kidufatanya na twe bihugu bya Afurika twabaye colonize par ubufaransa bavuga bati birakwiye ko ngo ruzogira ucika urumva yari mesaje ikomeye cyane mu buryo nibaza ko byababaje abo bantu b'abafaransa cyangwa abo bantu nyine bari kumwe n'ubufaransa kuko bace bibaza bati ni kubera yashaka gushyira ku giki niho rero mvuga nti mu bisanzwe yari nza kuko kandi bafise uburyo amahera bakoresha kandi ava mu Bufaransa urumva barimo arategekanya ingene ntumbura ashobora kwihindukiza akaza gukorana no Burusiya akaza gukorana no Bushinwa n'abandi birashoboka nubwo atobivuga abamwumviriza bashobora kuvuga bati arimo ararondera gukora ibi nk'uko abandi babikora
urabashimiye murakoze cyane
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Dusoreze ku makuru y'imikino. Aho ikibazo cya COVID-19 cyateje isubikwa ry'umukino w'umupira w'amaguru wagombaga guhuza Brazil na Argentina, mugenzi wacu Edi Rwema nibyo atubwira.
Umukino wo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru wagombaga guhuza ibigugu Brazil na Argentina kuri iki cyumweru gishize warahagaritswe. Impamvu yabiteye nuko hari abakinnyi birengagije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Uyu mukino wahagaritswe nyuma y'iminota mike utangiye kuri stade ya Nio Quimica iri mu mujyi wa Sao Paulo, ubwo abashinzwe iby'ubuzima binjiraga mu kibuga bagategeka ko umukino uhagarara. Ibi byatumye habaho ubushyamirane hagati y'abakinnyi n'abayobozi b'ayo makipe akomeye ku rwego rw'isi. Inzego z'ubuzima za Brazil zategetse ko abakinnyi bane bakina muri shampiyona y'Ubwongereza bahita bashyirwa mu kato kuko birengagije ingamba za COVID-19. Kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, amabwiriza ya Brazil ku bijyanye na COVID-19 ateganya ko nta muntu uturutse mu Bwongereza, Ubuhinde na Afurika y'Epfo wemerewe kwinjira muri Brazil. Inzego z'ubuzima zishinja abakinnyi ba Argentine kutavugisha ukuri ko baje baturutse mu Bwongereza. Abo bakinnyi ni Giovanni Lo Celso na Cristiano Romero bakinira ikipe ya Tottenham, hamwe na Emiliano Martinez na Emiliano Buendia bakinira ikipe ya Aston Villa. Bashinjwa ko babeshye ubwo babazwaga niba batarigeze bakandagiza ikirenge mu Bwongereza mu minsi 14 ibanziriza kwinjira muri Brazil. Iki cyemezo cyo kutemera abantu bava mu Bwongereza kwinjira muri Brazil cyanatumye abakinnyi 9 ba Brazil badahamagarwa mu ikipe y'igihugu.
It's the MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Sikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, yelewe, yelewe, nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya hunche benshi. Muri sanga ya konse vienshi. Agasaro kaburaga kaboneke benshi.
Aha, kaboneke benshi. Ejo hisa na yo ya koze jinshi. Tususuru kena muzika ya koze jinshi. Amerikana iwanyu munara. Ejo hisa na yo ya koze jinshi. Tususuru kena muzika ya koze jinshi. Amerikana iwanyu munara.
Tamash Production.
Inshuti mwabanye natwe muri aya makuru haniho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese mwakurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Fatou Alimas Kalalani we wegeranije aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.